aroma. You know me run down. You know me run down, yeah. We bankwala ne bantwala. We ban ninyi sama dala. Neko ringi mochi dala. Nga kulese mu bitala. We bankwala ne bantwala. We ban ninyi sama dala. Neko ringi mochi dala. Nga kulese mu bitala.
Coco, 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 coco